itangazo ry'ihinguriro ry'ibinyobwa Berarudi riduze ibiciro by'ibinyobwa bimwe bimwe bihingurwa n'iryo hinguriro ryabonetse ku munsi wa mbere, aho ryamenyesha ko ibinyobwa nyongera Amstel Royal, Amstel Santilitiro 65 hamwe na Amstel Bock ibiciro kuva korona wa kabiri bigiye guhinduka, ahatongewe kwijana ahongewe ko amafaranga 200 ku icupa. Muri Berarudi naho batashimye kuduha ijwi, bamenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ubukene n'iduzwa ry'ibiciro bya nkenerwa by'ibinyobwa bikorerwamo aha, bagatanga akarorero k'umuyagankuba hamwe n'ikene ry'igitoro ryibonekeza mu gihugu. Mashyirahamwe riharanira ineza y'umuguzi Abuko baranegura iyo ngingo yo kuduza kandi Abarundi bari mu bukene. Petero Nduwayo arongoye Abuko avuga ko hamwe umudandaza wese yofata uko ashaka ingingo yo kuduza ibiciro ibintu byoca biyangara mu gihugu.
Yes, kwa kile nabi cyane bidafatiye gusa kuko kuduza mugabo bijyanye n'ukuntu hari ingendo tumaze kubona iryo shyirahamwe yende rikabyirirajije ko hageze ko baduza bagaca baduza batagiye ingingo nabo byega ubwo rero dushatse tuvuga tuti umudandaza yabashije uburenganzira bwo kwiduza ibiciro atanumwe bacece aho honye hari hamwe adahaze nacyo gituma tuvuga tuti kuraraba ibituma Berarudi yavuze hariho bimwe bimwe byumvikana na cyane cyane bavuga yuko umuyagankuba waduze cyangwa n'ibindi bikoresho birumvikana ubwo kubasha bagenda bakiherana bonyine bagaca bavuga ati ko byaduze reka tuze kuri ibi biciro batagiye ingingo hamwe n'abo byega kugira ngo turabe yuko inyungu zabo zishobora kubahirizwa aho konye twe turabona adahaze nacyo gituma tuvuga tuti iyo ngendo igiye guhagarara.
Abandi begwa n'icyo kibazo ni ubushikiranganji bw'ubudandaje amahinguriro n'ingenzi, ubwo nabwo bwamenyesheje ko bwatangajwe n'iyo ngingo kuko ihinguriro Berarudi itabimumenyesheje. Jean Marie Niyokindi aramutse ubwo bushikiranganji akaba asaba Abarundi kubandanya bakoresha ibiciro byahahora mu kurindira ko Berarudi ribanza kuvugana n'abo basangiye umutahe. Naho biruko aho twaciye haraho batanguye gukurikiza ibiciro bishaje byashinzwe n'ihinguriro Berarudi kuko bemeza ko ariryo ribaha ibyo binyobwa, ahandi naho bagumije ibiciro bya kera mu gukurikiza ingingo ya leta. Naho henshi mu gisagara cya Bujumbura bimwe muri ibyo binyobwa byari byadugije ibiciro bitaboneka. Ihinguriro Berarudi niryo ryonyine rihingura inzoga mu Burundi, akaba ari naryo riza ubwa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi mu kigega cya leta mu buryo bwijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBE cyama cyabimenyesheje buri mwaka. Twashatse kumenya icyo iryo hinguriro rivuga ku ngingo y'umushikiranganji w'ubudandaji, ariko bajije kumenyesha amakuru muri iryo hinguriro bakaba batubwiye ko twarindira bakazogira icyo bavuze hanyuma. I Bujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.